Nyakubahwa Frere Emmanuel na Karutimana umukuru umurwi w'igihugu ujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi murakoze cyane gose ku kanya mutoyi nashaka ubwa mbere na mbere mu gice mutubwiye ku kiringo cahawe Burundi caha Burundi n'umurwi mpuzamakungu ujejwe agateka kazi na muntu ufite icicaro i Geneve aho uvuga ko Burundi bukwiye gutanga insiguro y'ubwicanyi bwose ikana ubugizi bwa nabi ikana n'icyozwa ry'agateka kazi na muntu bibera mu Burundi icyo kiringo rero kikaba ari cyo mu mwaka uza nko ku itariki ya 31 y'ukwezi kw'icumi 2015 mbega ibyo bintu mwa byakiriye gute
hivyo twibaza yuko ari ibintu bisanzwe kuko hariho indiganizo mpuzamakungu igihugu icyo ari cyo cyose kimaze kwemera ayo mateka kikayashira ko igikumu bica biba ibintu bisanzwe ngira ngo mu mwaka uheze mwarabonye ko mu kwezi kwa kabiri ubundi bwasuzumwe ngahije neza bimwe bita exame periodique universelle mu gifaransa kandi bagashikiriza ingingo zimwe zimwe Burundi bukwiye gusuzuma bukaraba neza bukazotanga n'inyishu muri raporo izokurikira bimwe bimwe mu byo bari bavuze icyo gihe nubwo basubiyemo muri iyi nama yabaye mu kwezi guheze hanyuma nk'ubu hariho iyindi nama izocitangura ejo ijyanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwamuntu n'umubiri wa kiremwamuntu izobera nka Geneve nyene nayo nyene bazosuzuma Burundi kandi bazogira n'ibyo bahanuye Burundi muri bintu rero Burundi bukwiye kuza buramenyera ahubwo igihora kigorana n'uko ayo maraporo Burundi bwategerezwa gutanga buteba bukayatanga buteje bigaca bituma umwanya wo kwiyumvira no kuyategura utaboneka kuko ibyo mwanya wo kuyategura no kwiyumvira niho igihugu kiba kiriko kiraranga yuko kiriko kiratunganya ibintu neza nayo nkuru bagize bati mu mwaka uza muzobe mwaduhaye icegeranyo cyiza kozwe Burundi bucyeza kubanguka
mbega mwebwe mwaba mwarashikirije urutonde rumwe rwerekeye ubugizi bwa nabi rumeze nk'urwo rwashikirijwe n'umurwi mpuzamakungu jeje ugateka kazi na muntu ivyo n'ibintu mwari mwaze gushikiriza namwe ko ako gateka kazi na muntu gatozwa mu Burundi eka n'ubwicanyi bubandanye
ngira ngo iyo muvuze ko gutwo ngo ubwicanyi bubandanya kumve abantu bashobora kuvyumva kutariko kuko nkuko igihumugwi watangura mu 2011 ubwo ibyo ntuze by'ubwicanyi ntibyari bimeze nk'uko bimeze ubu kuko niho twari tukiva mu matora byakurikiye amatora byari bimeze nabi abantu bagahiga ntakaba ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwinshi byagiye kumera nk'ibigabanuka aho habereye ryabara ryo mu Gatumba ryaje rigwa ku gihugu mwe abantu bavuye mu kwezi kw'icenda ntivyaheze rwose mugabo byaragiye birabandanya umugabo ugereranije n'icyo gihe ukabona yuko hariho ivyahindutse kandi noneho n'iyi raporo bashikirije mu mugwi rwego rwa onu rwashingiye cane cane kuri ivyo vyabaye amatora agihera ariko n'ubu biracariho naho vyagiye biragabanuka rwose twebwe rero kuva mu bigiyeho ivyo arivyo vyose vyo tubona twama tubishikiriza mu nama nshingamateka uko umwaka utashe n'ubu mu mezi mu kwezi kwahera twarashikirije icegeranyo kirimo ivyo vyose twabonye bijanye n'ubwicanyi canke ubundi bugizi bwa nabi hanyuma n'igihe hari hageze yuko Burundi busuzumwa mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze niho nyine twarashikirije icegeranyo kirimo ivyo vyo twabona hanyuma n'ubu muri ibi inama izotangura ejo twarashikirije icegeranyo tuvuga ivyo twabonye mu mugwi w'igihugu yigenga ushatse utari atera akazi na muntu
Frère Emmanuel na Karutimana muri kigiye mu Burundi hariho ibirego eka ibintu bishika cyane gose byo kubona ko agateka kazi na muntu katubahirijwe hariho abantu bambaye amakoti maremare baguma batemagura abantu ivyo biri mu makarite nkayo menshi yo mu gisagara ca Bujumbura mega mu murwi murongoye mu bivuga kwi
ngira ngo ntituraronka icyo twobivuga ko kuko turiko twabikurikirana hariho abari mu mugwi bariko barabitohoza kugira ngo tumenye neza imvano yavyo kuko ubundi urabona aya matora yose yagiye araba muri iyi myaka ya nyuma yana ajana n'inyonko y'ivya politike imeze kutariko hanyuma ukabona yuko hariho n'ibintu byaduka bitumvikana bitahora ko havutswe bimwe by'agashinge hakaza ibintu byaduka ngo ni iby'abarozi kandi ubona ko amatora yegereje hakaza izo bavuga by'amakoti abantu bambara ibikoti ngo bagenda bipanga n'ibibugika bimwe bimwe ugasanga biriko bibera no mu ntara ubundi byahora byitekaniye n'ibintu tukiriko turaraba tutaragera ku rugero aho twoca tuvuga ikina kiriya cyangwa tukemeza ikina kiriya mugabo turiko turabikurikirana icyo dusaba gusa ni uko inzego z'igihugu zishinzwe umutekano abashinzwe intwaro yo hagati mu gihugu eka n'abashinzwe imigambwe gukora uko bashoboye kose kugira ngo ibi bintu byo gutera ubwoba abantu n'imitima ihababuka bigabanuke kandi umutekano ucungerwe ku buryo bubereye amatora turayegereje mugabo urabona haracasigaye amezi kuko ufashe ukwezi kw'11 kw'12 kw'1 kw'2 kw'3 kw'4 kw'5 n'amezi atari make ibintu byononekanye bishobora kugirira nabi igihugu.
Icyo gihe cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe kwirinda ihonyabwoko Adama Dieng yaragabishije abarundi n'abanyapolitike bose ababwira ko bakwiye gukora ku buryo buraba ko ubwicanyi bwo ku rwego rwo hejuru burimo nk'ihonyabwoko butoba mbega mu murwi mujejwe murabona ko mu Burundi hashobora kuba ingwano imeze nk'ihonyabwoko.
Nshimira yuko ibintu by'ingwano bijana mu buhamyabwoko ari ibintu bikomeye cyane kandi bicakure n'abantu batopfa gufata nk'ikintu cyoroshye kuko itegurwa ryacyo gutegura mu mitwe gutegura mu mitima n'ikintu gitwara igihe kandi ku Burundi umuntu araje ukuntu ibyo yarusha byari byagenze ukuntu iby'igisirikare byagenze kigacangwa gushika muri gisirikare mu nzego z'igihugu zitagiteye ubwoba bwose abantu ukaraba ukuntu abantu bari bafise umwitegenzo mu kuvuga no mu gushikiriza ibyiyumviro tutifuza yuko byosubira inyuma nibaza yuko ivyo vy'ingwano zijana mu ihonyabwoko atari vyo biriko biraza imbere mugabo ikintu c'ubugizi bwa nabi cyane cyane ubu turiko turembereza amatora nicyo umuntu yarakwiye kwihatira rwose hanyuma rero ikigoranye ni uko bari baratoye inzira yo kuja inama n'ingingo bafashijwe n'ibishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi ukabona yuko icyo gihe imitima yari yasubiye mu nda nayo ubu uko urwo rwego ariko haragera ko ruheza ibikorwa byarwo niko imishamirano isubiriye n'ubwo bugizi bwa nabi bukaboneka hanyuma umuntu ntabone neza urundi rwego rushobora guca rufasha kugira ngo abo banyamigambwe basubire yicare hamwe n'ibyo by'umutekano basubire babiganire n'ibyo bibazo ariko bihaza bizana icyo biti honyabwoko babiganire hatabonetse aho ibintu bye n'ibyo biganirirwa niho biheza bikagora ngo rero harakwiye kuboneka urwego cyane irishyirahamwe mpuzamakungu umwanya ritaragenda ko haracasigaye hafi ukwezi n'igice basubire bicare hamwe uyu mushuhira w'ibyo mu gihugu utanguye basubire bawuganire barabe n'indenganizo yofatwa kugira ngo imitima isubire mu nda itekane kuko mu gihe habuze aho abantu baza baraganirira niho imitima ica ihababuka n'imitwe igashuha.
Frère Emmanuel Ntakarutimana umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazana muntu mu Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
ko namwe murakoze.